Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi ku wa gatanu tariki ya kane z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu biganiro bya radio ijwi rya Amerika.
Abagore baje kubyitabira barabitsa bose bishimishije, baza kugerageza ngo ku gipimo cy'imibare isaga ibihumbi bine magana atatu mirongo icyenda bitabiriye gahunda y'igiceri porogaramu.
Uwo ni Frederic Musengimana ukuriye umurenge Sako mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo, avuga kuri gahunda yo kurwanya ubukene yiswe ibikeri. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edigwema, ndamutse n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru tuyahereye muri Sudani. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ni n'ab'umuryango w'ubumwe bwa Afurika basaba igihugu cya Sudani kureka abasirikare bacungera amahoro hamwe n'abakozi bakora mu byo gufasha abantu bagashikira abasivile baharurwa mu bihumbi batagira aho baba bitewe n'intambara iri mu ntara ya Darfur. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon hamwe na Nkosazana Dlamini Zuma arongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afurika bamenyesha ko ibibazo mu ntambara yo muri Darfur bitazotorerwa inyishu n'inguvu za gisirikare. Abo bategetsi basaba impande zose zishamiranye kujya mu biganiro byo guhagarika intambara bizobashikana ku mahoro arama. Ni mu itangazo basohoreye hamwe ejo ku munsi wa kane. ONU imenyesha ko izo ntambara hagati ya leta n'abayigwanya bo mu ntara ya bo mu muhari wa Liberation Army zimaze gutuma abasivile bo mu buraruko bwa Darfur bashika ibihumbi mirongo icyenda batizabo mu ndwi zitandatu zirangiye gusa. Intambara zo muri Darfur hagati ya leta ya Sudani hamwe n'abayigwanya zimaze imyaka irenga cumi, zimaze guhitana abantu bashika ibihumbi amajana atatu, zituma miliyoni zibiri n'ibice bitandatu by'abantu bata izabo barahunga. Muri Yemen naho ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryagiriza abariko bararwana muri icyo gihugu ko bagaba ibitero ku basivile. Umukuru w'igisata cita ku mbabare muri ONU Stephen O'Brien yamenyesheje inama ya ONU ijejwe umutekano ejo ku munsi wa kane ko ikintu nyamukuru gikwiye kwihutirwa gukorwa ari ugukingira abasivile. Amenyesha ko ibibanza nk'amavuriro, amashuri n'amazu bibandanya guterwa n'abarwanyi bo ku mpande zose zishamiranye muri icyo gihugu cya Yemen. O'Brien yavuze ko kuva intambara yo muri Yemen itangura haraheze umwaka abantu ibihumbi bibiri bamaze gukomereka mu gihe abandi bamaze gufa. Abashika mirongo icyenda baramaze gufa kuva uyu mwaka utanguye bahitanywe n'ibitero by'indege hamwe n'iby'abarwanira ku butaka. Abo rero ni abana. Atera kamo abashamiranye bose kubahiriza amategeko mpuzamakungu mu gukingira abasivile hamwe n'ibibanza babamo. Intambara yo muri Yemen zimaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitandatu, zikomeretsa abarenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu, nabo abarenga imiliyoni zibiri barataye izabo baromoka icyo gihugu barahunga. Mu gihugu cy'Ubufaransa, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza amenyesha ko Ubwongereza bugiye guha igihugu cy'Ubufaransa uburyo bw'amafaranga azofasha mu bikorwa byo gufasha abimukira bari mu gisagara cya Calais muri icyo gihugu cy'Ubufaransa. Ivyo David Cameron yabitangaje jo ku munsi wa kane inyuma y'inama yari ihejeje guhuza abategetsi b'Ubwongereza n'Ubufaransa, inama yari ishimikiye kuri icyo kibazo cy'impunzi ku mugabane wa Buraya. David Cameron yatangaje ko igihugu ciwe kigiye gutanga imiliyoni mirongo ibiri na zine z'amadolari ku bategetsi bo mu gisagara ca Calais, aho abo bimukira bari bamaze iminsi bahangana n'abagomba kubasamburira amahema babamwe. Ayo mafaranga azofasha mu bikorwa byo kwimurira abo bimukira mu bindi bibanza biri muri ico gihugu nyene c'Ubufaransa. Azofasha kandi mu bikorwa byo gusubiza iwabo abimukira bizogaragara ko badakwije ibyangombwa kandi batari mu bakeneye ugukingirwa. Mu gihugu cya Hondurance, umukuru w'abasangwa butaka yagwaniye iyubahirizwa ry'ibidukikije yarishwe ejo ku munsi wa kane mu rugo rwiwe ruri mu gisagara cya La Esperanza ni muri icyo gihugu cya Honduras. Berta Caceres niryo zina ryiwe yigeze gutahukana agashimwe mpuzamakungu mu mwaka w'2015 kubwo gukingira ibidukikije. Igipolisi cya Honduras kibenyesha ko abantu babiri bitwaje ibigwanisha aribo bamwishe. Igipolisi kimaze gufata umwe ku matohoza. Leta ya Honduras yari yaramuhaye abamucungerera ubuzima inyuma yaho hari abariko baramugabisha kumwica, ariko abo bamucungerera ubuzima ntibabashije gukora neza igikorwa bashinzwe. Perezida wa Honduras Juan Orlando Hernandez amesha ko urupfu rw'uwo Caceres rwatumye haba ikiganiro mu gihugu. Amesha kandi ko yasabye inzego z'umutekano kurondera abamwishe. Ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Honduras James Nilon yamenyesheje ko Amerika iteye ubwatsi ubwo bwicanyi.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugerejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umushumba mukuru w'itorero ry'abangirikani Arkiepiskopi wa Canterbury mu Bwongereza, Musenyeri Justin Welby, ari mu ruzinduko mu Burundi. Akigera i Bujumbura yatangaje ko ajyanye ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Musenyeri mukuru wa Canterbury yabwiye amenyeshamakuru ko be n'umfasoni wiwe atari rya mbere baza mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri iki gihe igihugu kiri mu bibazo ngo baje kugira ngo bashigikire ishengero rya Anglikani, basengere hamwe n'abanyepolitike batandukanye mbere n'abo muri leta barimo. Intumbero y'ibyo byose ngo ni ukwerekana ko Burundi atari igihugu ruhebwa nyabuna gifite abantu benshi ku isi bagikunda. Musenyeri Welby yavuze kandi ubutumwa bukomeye yazaniye Abarundi.
We obviously as Christians
imisi yose nk'abakristo twama tuzana ubutumwa bwo gusubiza hamwe. Turi intumwa zo gusubiza hamwe. Abakristo bose ni intumwa zo gusubiza hamwe. Aha rero ikituzanye ni ukubwira abantu ko ya mana yazura Yesu Kristo mu bapfuye ishoboye rwose kuzana ugukira, ukwiyunga n'ivyizigiro mu bihe bitandukanye mu bihugu byose. Abajijwe gutanga isiguro y'ukuntu mu Burundi hamindyane n'ubugizi bwa nabi kandi abemera Kristu muri icyo gihugu barenga ibice 90%, Musenyeri mukuru wa Canterbury yishuye ibi bikurikira.
We have to recognize always as Christians that people fail and do the wrong things.
Dutegerezwa kwemera no gutahura kw'abantu bananirwa bakanakora ibibi, kandi n'ibitero ku bantu n'ubugizi bwa nabi biba mu isi yose. Umuhamagaro w'ishengero rero ni uguhagararira ugusubiza hamwe no guhamagarira abantu kwiyumvirana nk'ibiremwa muntu, bakirinda gufata umwanzi nk'igikoko, bagakunda abansi babo nk'uko Yesu yabikoze, hamwe no gusengera hamwe kugira ngo baronderere hamwe kazoza. Nta gihe na kimwe abantu bazovuga rumwe. Niko Imana yaremye ibintu, haba mu buzima busanzwe canke muri politiki. Ukudasa mu vyiyumviro ni bisanzwe, ariko muri ubwo budasa abantu bakwiye kwiga ukuntu babana bubahana mu mahoro neza.
And to live in safety.
Musenyeri mukuru wa Canterbury Justin Welby azanye ubutumwa bwo kunywanisha mu gihe kuri uyu wa gatanu ari wazokugururwa nyezina ibikorwa by'umugwi w'igihugu ukumenya ukuri no kunywanisha Barundi sever. Uwo mugwi ujejwe gutohoza ku mabi yakozwe kuva Burundi bwikubukira mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka w'2000, aho hasinywa amasezerano y'amahoro ya Arusha. Musenyeri mukuru w'ishengero rya Anglikani mu Burundi Bernard Ntahoturi akaba ari cegera c'umukuru w'uwo mugwi sever wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Gahunda yiswe igiceri program imaze gufasha abagore barenga ibihumbi bine bo mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo kwikura mu bukene. Mu gihe u Rwanda rwitegura kwizihiza umunsi w'umugore batariki ya 8 z'uku kwezi, inama nkuru y'abagore irifuza kuzamura abagore bakivana mu bukene yifashishije gahunda zoroheje nk'izi zo gutangira kwizigama uhereye kuri duke. Ni nkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka ni umunsi u Rwanda rwifatanya n'isi kwizihiza umunsi w'umugore. Uyu munsi uzizihizwa mu Rwanda ku nshuro ya 48. Uyu munsi waye mu gihe abanyarwandakazi bangana na 24% bugarijwe n'ubukene. Mu rwego rwo kwivana muri ubu bukene mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo n'umurenge w'icyaro, hamaze gutangizwa gahunda yiswe igiceri program. Iki giceri cyatangijwe bimaze kugaragara ko abantu benshi badaha agaciro igiceri. Muri uyu murenge abagore baba bafite udusanduku bakusanyirizamo ibi biceri, byamara kugwira akajyanwa mu murenge Sako. Bwana Frederic Musengimana ukuriye umurenge wa Sako wa Nduba yasobanuye uburyo iyi gahunda yakozwemo.
Igiceri programu hatoranyijwe abakangurabukungu, aho hose akagenda hatembera akagenda akabakangurira akamara uko kwizigama. Kabone ko na benshi iyo bakibonaga bavugaga bati kuva aha ngaha ngiye kubitsa igiceri akumva bitamujyamo. Iyo giceri rero baje kwitabira kugerageza kubibika mu gasanduku, aho abagore baje kubyitabira barabitsa rwose bishimishije, baza kugerageza ngo ku gipimo cy'imibare isaga 4,390 bitabiriye gahunda y'igiceri programu.
Si benshi mu Banyarwanda wabwira kubitsa igiceri, kuko hari benshi bagifata ibiceri nk'aho nta gaciro bifite. Aba baturage bo mu mujyi wa Kigali twavuganye babwijwe rya Amerika ko iyo basigaranye ibiceri kuri bo nta faranga baba bafite.
Iyo bangaruriye igiceri kirahariye, ubwo mba numva nta kintu kikimaze. Noneho kibaye yayandi 20 cyangwa 10, ayo yo rwose mbona nta gaciro afite.
Agaciro mbihakira kiyo ngiye kubitanga muri taxi, ubundi iyo mbifite mu isakoshi mba numva nta mafaranga mfite. Ariko none iyo hari nk'umuntu ngomba kwishyura mfite ibiceri mba numva nta mafaranga mfite, nshobora no kumuhakanira ntayo nta mafaranga mfite.
Abaturage bo mu murenge wa Nduba nabo mbere y'uko bamenya agaciro k'ibiceri barabisuzuguraga, ariko baganiriye n'ijwi rya Amerika batanga ubuhamya bwaho kuzigama ibiceri by'abavanye. Uyu ni Kuziarine, nk'umwe batangiranye n'iyi gahunda wemeza ko imaze kumugeza kuri.
Yewe ku giti cyanjye yanashyiragamo 3 mu cyumweru, nashyiragamo 300 cyumweru, nza gusaba inguzanyo nge bampa 1,500. Ndabikoresha nafunguye akabutike gatoya mu isanteri wacu, akabutike maze amezi 6 mfashe iyo nguzanyo, ariko ubiyo ndeze akabutike kanjye gahagaze nko kuri 1,000,000 n'igice. Yewe ndi umumama ufite abana 4, imibereho yo mu rugo yarahindutse bigaragara rwose bihagije pe. Mbona umwenda bitangoye, abana banjye bariga, umwana wanjye w'imfura ariga segonderi, ndamurihira, ubu turimo kubaka.
Uyu murenge wa Nduba gahunda y'ibiceri program yatangijwe mu mwaka wa 2015. Kugeza ubu abinjiye muri iyi gahunda bamaze kubitsa amafaranga arenga 60,000,000, harimo 40,000,000 z'abagore gusa. Iyi gahunda yatumye abaturage ba Nduba baba bakere ndetse n'abifashije bose babitsa. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Minisitiri ushinzwe ibibazo by'ibiza n'impunzi Mukantabana Seraphine yarayagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Kigali mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yaboneyeho kumubaza ibirebana n'impunzi z'abarundi ba mu nkambi ya Mahama bamaze iminsi bafite ikibazo cy'amahema yashenywe n'imvura n'umuyaga. Minisitiri Mukantabana yamushubije ko iki kibazo kigiye kubonerwa umuti mu minsi ya vuba. Twumve inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Iyo wabaye ibiza akenshi haboneka abantu benshi basaba gufasha, baba abo mu gihugu cyangwa abanyamahanga. Bamwe bafatira ku byago, abandi bagize bakaboneraho gutunga no gutungisha imiryango yabo. Imfashanyo zihabwa abagize ibibazo usanga akenshi ari ibintu byononekaye cyangwa ibyataye igihe, akarorero nk'imiti cyangwa ibifungurwa. Ibi u Rwanda rwahisemo kuvyirinda mu gushyiraho itegeko rigenga ibiza ryerekana ingene uwushaka gufasha ategerezwa kubikora n'imfashanyo ategerezwa gutanga uko ibimeze. mugihe cy'ibiza ngo hari n'igihe usanga izo mfashanyo zitaringenerwa cyane kuko hari igihe usanga igihugu kivyishoboreye canka karere umushikiranganje w'impunzi n'ibiza umupfasoni Serafina Mukantabana avuga ko hari nabitwaza makuba yashikiye abandi mu gukora amayeri ico yise mafia mu gifaransa
ubundi mbere itegeko ritaraza nyine hari abantu buri hanze bitwa ngo ni rezimanitaire birwa barekereje bamenya ngo ni habaye ibibazo tujye gusaba amafaranga sinabo hanze gusa no mu gihugu babahari ari za wenje ubu ngubu ugiye kureba ushobora gusanga hari umuntu utegereje ati ese nta kibazo cyabaye ngo mbone uko njya gusaba amafaranga yo guhangana na cya kibazo ko hari abantu babategereje gutyo noneho waba utariteguye ukabona bose baraje ati tuje gufasha
umushikiranganje wa Midimar Serafina Mukantabana yatanze akarorero ku munzi z'abarundi ziri mu ikambi y'imama igihe zashika uko vyagenze
ngira ngo nubara abantu hari bashobora kuba bararakaye ko buri wese yazaga ngo ndashaka kujya gufasha impunzi z'imama nzanye 2500 ngiye gufasha nzanye iki ngiye gufasha wareba ugasanga utabitwaremo neza muri ako kajagari hari umuntu uzaza yuririre ku kibazo cyabaye ajye gukora ku mitima y'abagira neza bamuhe ibyo gufasha gitwa ko bigiye gufasha abo bantu ariko bitazabageraho
muri ico kiganiro kwamenyesha makuru hanamenyeshejwe ko kwirinda ibiza ari itegeko mu Rwanda kandi umuntu wese ategerezwa kujyubahiriza ingingo y'391 y'igitabo mpanavyaha cy'u Rwanda irabihana ibiza mu Rwanda mu mwaka wa 2015 hafu y'abantu 94,122 barakomereka hasenyuka amazu 1,675 ibitegwa biri mu mirima vyononekaye byari kuri hektari 2,045 n'ibice bitanu ibitungwa 93 navyo vyarapfuye kuva mu kwa mbere gushika mu kwa kabiri uyu mwaka turimwo 2016 abantu bane baramaze gupfa 25 barakomereka inzu 224 zirasenyuka ibitegwa birimye kuri hektari 112 biramaze kononikara nayo ibitungo 9 vyasize ubuzima amashure 18 yarasenyutse inzu zibiri z'ubuyobozi bw'imirenge zirononikara amabarabara 3 yarabomotse ivuriro naryo ryarononikaye iryo tegeko rije gufasha kugira ngo abanyarwanda bamenye uko bategerezwa gukinga ibiza bitararinda gushika I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri muri atangira gucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni kwisa isa 12 ngice za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Ni muze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 aho ni mu Burundi mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 Umuryango mpuzamahanga w'abimukira uratangaza ubwiyongere budasanzwe bw'abanyafrika batuye hasi y'ubutayu bwa Sahara bava mu gihugu cya Libya berekeza mu Butaliyani banyuze mu nyanja izi ngendo zimaze gutuma abimukira benshi batakaza ubuzima bwabo biturutse kwirohama ry'amato aba batwaye Ni nkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Lisa Schlein uri Geneve mu Busuwisi yahinduwe na Diane Ninahazwe uri Kigali mu Rwanda.
Ishiramwe mpuzamakungu ry'abimuka OIM mu mfunyafunyo y'Igifaransa rivuga ko abasize ubuzima muri izo ngendo babitewe no kubura impwemu. ivyo ngo bikaba bimaze imisi vyibonekeza mu bwato uva muri Libya buja mu Butaliyano. Isanganya rya nyuma ryamenyekanye misi yahera aha bimuka barenga igihumbi batabawe bavanwa mwibahari bashigwa ku nkengera y'ibivuko bibiri bitandukanye by'igihugu cy'u Butaliyano. Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abimuka Itayiviriri avuga ko muri abo batwawe ku nkengera z'ibyo bivuko harimwo ibiziga by'abantu batanu baturuka muri Afurika yo munsi ya Sahara, bagizwe n'abafasoni batatu hamwe n'abagabo babiri byibonekeza ko bishwe no kuburi impemu zikwiye. Aha umushinga ntahe viriri agira ati:
The vessels that they are being put on are quite
Kama tubafatira mwizi ngendo abarimo abantu benshi n'ibintu byinshi. Mu gihe rero twari tumenyereye kumva abimuka batari bake batwarwa, uba benshi bahera muri ayo mato baba batwawemwo.
Umushinga ntahe viriri avuga ko abo baba bariko bagerageza kwimuka bagwa mu mporero kuko indongozi za Libya zititayeho guhagarika abakora ugo rudandaza gukunguruza abantu mu bwato bwuzuye birengeje urugero. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abimuka rigereranya ko abantu bagera ku 900 aribo bimukiye mu gihugu cy'u Butaliyano biciye muri ubwo buryo kuva mu ntango z'uno mwaka. Iryo shirahamwe rikemeza ko abakora izo ngendo ziteye ubwoba baturuka hanini muri Afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara na cane cane mu bihugu vya Nigeria, Gambia na Mali. Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abimuka Itayiviriri yabwije ujya Amerika kwa abo banyafurika baba bakeneye kwiyunguruza muri ubwo buryo butemewe n'amategeko bariho amafaranga ari hagati y'amadolari y'abanyamerika 600 n'amajana 800, ni ukuvuga hafi igice c'amafaranga arihwa n'abanyesiriya canke abandi bagerageza kwimuka bava mu bihugu nka Bangladesh n'ibindi. Umushinga ntahe viriri abandanya avuga ko ubwo busumbasumbane bw'amafaranga arihwa nabwo buva ku gukumigwa kw'abanyafurika. Mu majwi yiwe umuvugizi w'iryo shirahamwe agira ati:
In those cases where you have other nationalities other than sub-Saharan nationals.
Mugihe abagendera urugo bwato baba bafise ubwenegihugu butandukanye n'ubwo bakomoka mu bihugu vya Afrika y'umunsi ya Sahara, abagendera muri ayo mato bahabwa ibibanza hisuzwa amafaranga barishe nk'abariha menshi bashirwa mu bibanza byo hejuru bishigirwa gake n'ivyago.
Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abimuka OIM rivuga ko impunzi n'abimukira iburaya babandanya bagwirirana. Ibitigiri vya nyuma vyerekana ko abantu barenga 120,000 aribo bamaze gushika ku gataka k'igihugu cy'u Butaliyano n'Ubugiriki. Ivyo bitigiri bigasumbana kure ivyo mwaka wahera vyerekana ko abagira ku 100,000 aribo bari bamaze gushika muri ivyo bihugu kugera mu kwezi kwa gatandatu.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 11 bagomba kuzajya gutora perezida mushya n'abadepite, nyamara igihugu kishobora kuzahura n'umwuka mubi wa politiki mu gihe perezida uri ku buyobozi Joseph Kabila umaze gutegeka manda ebyiri zikurikiranye. Itegeko nshinga rimusaba gutanga ubutegetsi mu kwezi kwa 12. Imyiteguro y'amatora harimo no gusuzuma abiyandikishije gutora bikaba bitaratangira mu buryo bw'imbitse. Ikindi kandi perezida Kabila yagaragaje ko ashobora kutazarekura ubutegetsi manda yirangiye. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2015 guverinoma yagerageje guhindura itegeko rigenga amatora kugira ngo rijyane n'isozwa ry'umurimo w'insobe ujyana n'ibarura ry'abaturage b'igihugu bose. Iryo subikwa ry'amatora ho byibura imyaka 3 ryasabwe ryabaye imbarutso y'imyigaragambyo yahuje abantu ikivunge. Guverinoma yavuze ko ikintu kimwe rukumbi cyatuma imyiteguro y'amatora itangira cyaba kinyuze mu biganiro ku rwego rw'igihugu, ibiganiro byahuzwa na perezida Kabila, igitekerezo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na societe civile bamaganye bivuye inyuma nk'ikibogamye. Hagataho abategetsi bahize abo bose basaba Kabila gutanga ubutegetsi babatera ubwoba babakorera urugomo ndetse banabata muri yombi babaziza ubusa. Bamaze kubona ko ibyo bidahwitse, abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, societe civile, impirimbanyi za demokarasi n'abanyeshuri batumije imyigaragambyo y'umunsi umwe mu gihugu hose tariki 16 y'ukwezi kwa kabiri bamagana ubwo buryo bwo gutenza amatora. amasaha make mbere y'imyigaragambyo impirimbanyi z'abasore batandatu bo muri muvoma y'urubyiruko ruharanira ko ibintu bihinduka bazwi ku izina rya Rusha batawe muri yombi. Bagiye basanga abandi 19 bo muri iyo muvoma bari muri gereza kuva mu ntangiriro z'umwaka w'2015. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe n'iryo totezwa n'ifungwa ry'impirimbanyi z'amahoro n'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo abafungiye ibijyanye n'iyo myigaragambyo nk'uko umuvugizi wa Departement ya Leta John Kirby yabivuze mu itangazo ryanditse. Iryo fungwa rinyuranije n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashaka hatanga ibitekerezo bitandukanye kuri politiki. Riratiza umurindi inigwa ry'ubwinyagamburiro mu bya politiki, ari nako ritesha agaciro guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe by'amatora. Turahamagarira guverinoma kubaha ukwishyura ukizana nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga ry'igihugu. Turahamagarira kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubaha inshingano zayo nk'uburenganzira mpuzamahanga bw'ikiremwa muntu no kurekura abo bose bafunze cyangwa se byibura kubarinda no kubaha uburyo bwo kuburana mu mucyo nk'uko babuhabwa n'amategeko.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteza amatwi, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyce Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Rakoze di mu makuru twabashikirije, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon hamwe na Nkosazana Dlamini Zuma arongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika basaba igihugu cya Sudani kureka abasirikare bacungera amahoro hamwe n'abakozi bakora mu byo gufasha abantu bagashikira abasivile baharurwa mu bihumbi batagiraho baba bitewe n'intambara ziri muri Darfur. Abategetsi basaba impande zose zishamiranye kujya mu biganiro byo guhagarika intambara, ibiganiro bizoshikana icyo gihugu mu mahoro. Ni mu itangazo abo bategetsi babiri basohoreye hamwe ejo ku munsi wa kane. Mu gihugu cya Yemen ishyirahamwe mpuzamakungu ryagiriza abari ko barwana muri icyo gihugu ko bagaba ibitero ku basivile. Umukuru w'igisata cita ku mbabare mu ishyirahamwe mpuzamakungu Stephen O'Brien yamenyesheje inama ya ONU ijejwe umutekano ejo ku munsi wa kane ko ikintu nyamukuru gikwiye kwihutirwa gukorwa ari ugukingira abasivile. Amenyesha ko ibibanza nk'amavuriro, amashuri n'amazu bibandanya guterwa n'abarwanyi bo ku mpande zose zishamiranye mu gihugu cya Yemen. Mu Bufaransa naho igihugu cy'Ubwongereza kigiye guha igihugu cy'Ubufaransa uburyo bw'amafaranga azofasha mu bikorwa byo gufasha abimukira bari mu gisagara cya Calais mu gihugu cy'Ubufaransa. Ivyo byamenyeshejwe na David Cameron, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, yabitangaje ejo ku munsi wa kane inyuma y'inama yari ihejeje guhuza abategetsi b'Ubwongereza n'Ubufaransa. Inama yari ishimikiye kuri ico kibazo c'impunzi ku mugabane wa Buraya. Naho mu gihugu cha Honduras, umukuru w'abasangwa butaka yagwaniye iyubahirizwa ry'ibidukikije yarishwe ejo ku munsi wa kane mu rugo rwiwe ruri mu gisagara cha La Esperanza muri ico gihugu nyene cha Honduras. Yishwe n'abantu babiri bitwaje ibigwanisho bamusanze mu rugo rwiwe.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwagejweho na Aloyce Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.